yimwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubaha ikaze muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Rwanda urubanza rw'abagabo batatu baregwa muri dosiye yo gushaka gutorotsa umuhanzi nyakwigendera Kizito Mihigo rwasubitswe n'umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge I Kigali. Ijwi rya Amerika yashoboye kubona dosiye y'ibyo baregwa ni mukanya. Mu Burundi Minisiteri y'Ubucuruzi yafashe icyemezo cyo guhagarika iyinjira ry'ibigori n'ifu yabyo mu gihugu.
Ni Leta y'u Burundi yafashe iyo ngingo ikabashyizeho kubona n'ubushikanganzi bw'ubudandaji n'amahinguriro. Rero bakaba basiguye yuko ngo iyo ngingo ifashwe mu kingo cy'amezi atandatu.
Turahamagara mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru I Kigali. Mu Burundi kandi haravugwa ko hateye intambwe ishimishije mu guteza imbere abategarugori.
Uko urabona ko by'ukuri umukenyezi urazi ikibanza twarahabwa ubu biri ku ntambwe z'ukutuva ishimishije ugereranije no mu myaka yahera. Kari ntiwashobora kubona umukenyezi ashobora gufata ijambo, ntiwashobora kubona umukenyezi yiyungunganya muri ibi.
Ingenieur Penta Yahimana umuyobozi w'ishyirahamwe Compassion de la Femme Africaine ayo makuru kimwe n'andi yavugwa hirya no hino ku isi ni mukanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana. Aloyse, wiriweho?
Ndagize mwiriwe Veniste. Tuyahere mu yavugwa ku mugabane wa Afrika. Ibitigiri by'abahitanwe n'ibisasu byaturitse mu isanganya ryabaye ku munsi w'Imana mu kambi ya gisirikare muri Guinea Equatoriale byariyongereye ejo ku munsi wa mbere bishyika ku bantu 98 bafuye hamwe n'amajana 615 bakomeretse. Icegera cy'umukuru w'igihugu yabitangaje ejo ku munsi wa mbere. Iryo sanganya ryatewe n'amasasu hamwe n'ibindi biturika cyari mu bubiko mu ikambi yo mu gisirikare cyo mu gisagara cya Bata kigira kabiri mu bunini. Inyubakwa z'iyo kambi hamwe n'amazu y'abanyagihugu ahegereye byarasambutse. Ibiharo bya mbere byatanzwe na televiziyo ya Leta ku munsi w'Imana byavuga abantu 30 bafuye hamwe n'amajana 6 bakomeretse. Perezida Teodoro Obiangwema yegeka iryo sanganya ku banyagihugu baturiye ubwatsi bwo mu mirima yabo yegereye ububiko bw'ibirwanisho by'iyo kambi ya gisirikare. Avuga kandi ko habaye n'ukwajyanjwa ku ruhande rw'abasirikare. Igisagara cya Bata kibamwo abantu 180,000 benshi muri bo babayeho mu bukene burenze naho icyo gihugu gitunze igitoro hamwe na gaze. Leta ya Sudani y'umanuko yatangaje ko izohanisha ihadabu y'600,000 by'amafaranga yo muri icyo gihugu, hafi dolari 10 ku bantu batazokwambara udupfukamunwa cyangwa ngo bahane inka mu makoraniro manini. Ni mu ntumbero yo gukinga ikwirakwira ry'umugera wa COVID-19. Leta kandi yemeje ko izohanisha ihadabu y'idolari 100 ibigo bizokwakira abarwayi ba COVID-19 bitabifitiye uburenganzira. Abanyagihugu bamwe bavuga ko ayo mande ari menshi mu gihugu. Abakozi ba Leta bahembwa amadolari 10 ku kwezi, mu gihe abandi bavuga ko bizobera icigwa abatubahiriza amategeko. Hanze y'umugabane wa Afrika, tukivuga kuri ayo makuru y'umugera wa COVID-19, ikigo cya Amerika kijejwe kugenzura no gukinga indwara zandukira CDC cyatangaje ku munsi wa mbere ko abantu batewe urucanco rwa COVID-19 bashobora gukoranira hamwe n'abandi bacandazwe bari ahantu hugaye atadupfukamunwa barinze kwambara canke ngo batandukane. Ikigo CDC kivuga ko abakuze bacandazwe bashobora gukoranira hamwe n'abakiri bato hamwe n'abandi bari mu mugwi w'abafise amahirwe make yo kubangamirwa cyane n'uwo mugera. Abacandazwe kandi ngo ntibikenewe ko bikumira nk'uko bisanzwe bisabwa iyo bahuye n'uwanduye COVID-19. Dr. Rochelle Walensky arongoye ikigo CDC yavuze ko hari ibikorwa abacandazwe bashobora gusubira gutangura gukora mu mazu yabo no mu miryango.
Washington ijwi rya Amerika.
Umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Boris Johnson ejo ku munsi wa mbere yavuze ko ugusubira kw'abanyeshuri mu masomero yo mu gihugu ari intambwe ya mbere ihambaye mu nzira yo gutanga umwidegenzio ku kiza cya COVID-19. Johnson yabibwiye abamenyeshamakuru ku munsi amamiliyoni y'abana mu Bwongereza basubiye ko mu masomero. Iyindi ntambuko ihambaye yo gutezurira abanyagihugu itekanijwe ku itariki ya 29 y'ukwezi kwa gatatu, igihe gukoranira hamwe kw'abantu batandatu cyangwa imiryango ibiri bizorekurirwa hamwe n'inkino za tennis, za basket na golf zikazoshobora kongera gutunganywa. Leta Zunze za Amerika ivuga ko ata cemezo irafata ku basirikare bayo bari muri Afghanistan inyuma y'itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu. Ni itariki ya nyuma abo basirikare 2,500 basigayeyo babwirizwa kuzova muri icyo gihugu nk'uko biri mu masezerano y'amahoro Amerika yasinye n'abatalibani. Ibi bivuzwe inyuma y'aho umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire n'andi makungu Anthony Blinken arungikiye urwete perezida wa Afghanistan Ashraf Ghani. Yaramugabishije ko leta ya Ghani ariyo izosigara irahigana n'abatalibani igihe atokwisunga ibisabwa n'amakungu kugira utwigoro tw'amahoro twihutishwe gushirwa mu ngiro. Ubushikiranganji bwa Amerika bwo kwivuna abansi ejo ku munsi wa mbere bwaremeye ko ukwihweza amasezerano hagati ya Amerika n'abatalibani byabaye birahagaze kandi ko ata ngingo ya kazoza kabo basirikare muri Afghanistan ishobora gufatwa muri iki gihe.
Urakoze cyane Aloyizi Bigirimana kubera aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ubu tugejejeho twibutse abumva Ijwi rya Amerika ko mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.8 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose aho ni mu Rwanda, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu akadomo radio yacu wa akadema kona na ukumbuga za Instagram, YouTube na Facebook. Adresi yacu ni VOA radio yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Mu Rwanda umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge i Kigali yasubitse urubanza rw'abagabo batatu baregwa muri dosiye yo gushaka guturutsa umuhanzi nyakwigendera Kizito Mihigo. Ubwanditsi bw'urukiko bwabwiye Ijwi rya Amerika ko abakozi b'urukiko bose bagomba kubanza kujya kwikingiza icyorezo COVID-19. Ijwi rya Amerika yabonye amakuru ku birego bakurikiranyweho muri uru rubanza. Inkuru irambuye Eric Bagirubusa.
Isubikwa ry'uru rumanzi Ijwi rya Amerika ryarimenyeshejwe n'ubwanditsi bw'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge tukihagera. Ubwanditsi bwatubwiye ko nta rubanza na rumwe ruburanishwa kuri uyu wa kabiri kubera abakozi b'urukiko bose bagiye kwikingiza icyorezo COVID-19. Abaregwa muri dosiye yarimo umuhanzi w'icyamamare nyakwigendera Kizito Mihigo kugeza ubu ni abagabo batatu. Ku isonga harimo Bwana Jean Bosco Nkundimana wari umukozi wo mu rugo wa Kizito Mihigo. Hari kandi Bwana Joel Ngayabahiga na mugenzi we Bwana Inusa Harerimana. Baregwa ibyaha byo gutanga indonke cyangwa ruswa n'ubwinjiracyaha ku cyaha cyo kwambutsa no kwambukira ahantu hatemewe. Mu gihe urubanza rutaraburanishwa mu mizi yarwo, Ijwi rya Amerika ryabonye amakuru ku byerekeye burumwe n'uruhara kurikiranyweho mu n'ubushinjacyaha muri uru rubanza. Uhereye kuri Bwana Jean Bosco Nkundimana aregwa ko kuva mu kwezi kwa mbere 2020 Kizito Mihigo yamwinjije mu mugambi wo kumushakira amakuru yo kwambuka umupaka ajya mu gihugu cy'u Burundi. Uyu wari umukozi wo mu rugo wa Kizito Mihigo, ubushinjacyaha buvuga ko yabyemeye kuko yari yizeye ko bishoboka nk'umuntu uvuka i Nyaruguru hegereye u Burundi. Avugwaho ko muri uko kwezi yatashye ubukwe iwabo i Nyaruguru abonana na Joel Ngayabahiga amusaba ko amushakira amakuru y'uburyo bwo gutorotsa Kizito Mihigo. mu kirego cyabwo ubushinjacyaha buvuga ko Ngayabahiga ari mukuru wa Nkundimana kubw'amasano ya hafi bafitanye kuko banyina bavukana. Nkundimana aregwa ko yavuye Nyaruguru yizeza Kizito Mihigo ko yamuboneye umuntu wo kuzamwambutsa niko gutangira imyiteguro bashaka imodoka. Amakuru twabonye avuga ko witwa Inosa Harerimana ariwe Kizito Mihigo yabonye nk'umushoferi ubavana Kanombe mu mujyi wa Kigali aberekeza ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi. Harerimana bivuga ko atari afite imodoka biba ngombwa ko ajya kuyishaka abona iyo mu bwoko bwa Toyota RAV4 ifite plaque RAB 981 J. Uyavugwaho ubucuti na Mihigo bukomoka ku mibanire bagiranye muri gereza ya Mageragere bari bafungiwemo. Ubushinjacyaha buvuga ko Kizito Mihigo yigishaga Harerimana gucuranga. Buvuga ko mbere yuko Kizito Mihigo, Nkundimana na Harerimana bahaguruka mu mujyi wa Kigali, Ngayabahiga wagombaga kubamutsa yababwiye ko nta mafaranga yari afite yo kumugeza aho bagombaga guhurira. Nyakwigendera Kizito Mihigo ngo yahaye uwari umukozi w'amafaranga 18,000 ngo ayoherereze mukuru we Ngayabahiga mu buryo bwa mobile money bazahurire ku gasantire Kandago. Kizito Mihigo na bagenzi be babiri baregwa ko bageze Nyaruguru uwagombaga kubambutsa babwira ko bitaba byiza kuko bwari bwije abagira inama yo kurara Kibeho kuko urugendo rutari gukomeza muri iryo joro. Amakuru twabonye akomeza avuga ko ahagana saa 10 zo mu rukerera ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa kabiri 2020 Kizito Mihigo na bagenzi be berekeje ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi. Mu rugendo rwabo basatira umupaka uhuza ibihugu byombi, Ngayabahiga ngo yabasabye ko bagenda n'amaguru kuko bari basigaje urugendo rugufi. Umushoferi we ngo yahise ahindukiza imodoka asubira i Kigali. Bageze hafi y'umupaka butangiye gucya, Kizito Mihigo ngo yababwiye ko azwi n'abantu benshi atifuzaga ko bamubona. Mu kirego harimo ko we n'uwari umukozi we babanje kwihisha mu gashyamba, naho Ngayabahiga abanza kureba niba nta kibazo bashoboraga kwagirira abaturage bahita bamufata bamuhata ibibazo kubo babonaga bihishe mu gashyamba. Mu bamufashe havugamo umuyobozi w'isibo witwa James Baziyaremye. Bivugwa ko Kizito Mihigo na bagenzi be bashatse guha ruswa abo baturage ariko baranyanga babashyikiriza inzego z'umutekano. Kuva ubwo inkuru yahise ikwira hose uhereye ku mbuga nkoranyambaga ko umuhanzi Kizito Mihigo yafatiwe ruheru agerageza gutoroka igihugu yerekeza i Burundi. Nyakwigendera Kizito Mihigo ufatwa nk'izingiro ry'uru rubanza ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa kabiri 2020 nibwo hamenyekanye inkuru y'incamugongo ko yapfuye yiyahuriye muri kasho ya polisi aho yarafungiwe Remera mu mujyi wa Kigali. Inkuru kugeza na magingo ahita avugwaho rumwe. Ubutegetsi bw'u Rwanda buvuga ko yiyahuye, mu gihe abatavuga rumwe nabwo bo bemeza ko yapfuye ahotowe. Kuri uyu wa mbere, imiryango iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu hirya no hino ku isi irimo Human Rights Watch, Amnesty International n'iyindi yandikiye umuryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'icyongereza Commonwealth isaba ko hakorwa iperereza yita ibyigenga ku cyahitanye umuhanzi Kizito Mihigo. Ubwo twateguraga iyi nkuru ntitwari twakamenya itariki y'uru rubanza rwimuriweho, twazayimenya tukazakurikirana uru rubanza mu mizi yarwo. Ehawugira ubusanzwe rya Amerika i Kigali.
Leta y'u Burundi yafashe icyemezo cyo guhagarika guhera kuri uyu wa kabiri iyinjira ry'ibigori bidaseye n'ifu yabyo biva hanze y'igihugu. Minisiteri y'ubucuruzi isobanura ko iki cyemezo cyatewe n'uko hari amakuru avuga ko hari ibigori biheruka kwinjira mu gihugu bishobora kubangamira ubuzima bw'abaturage. Inkuru irambuye turayibaza Pierre Claver, niyo nkuru uri i Kigali mu Rwanda. Pierre Claver, niyo nkuru wiriweho.
Venice Nshimimana, urakoze, mwaramutse kandi ndaramukije n'abari ko barumvise Ijwi rya Amerika.
Minisiteri y'ubucuruzi yashingiye kuzihe mpamvu ifata icyemezo cyo guhagarika iyinjira ry'ibigori mu Burundi?
Nk'uko warubivuze, ni Leta y'u Burundi yafashe iyo ngingo ikaba yaje duhabona n'ubushikanganji bw'ubudandaji n'amahinguriro. Rero bakaba basiguye yuko ngo iyo ngingo ifashwe mu kingo cy'amezi atandatu kwa tafu canke ibigori n'ibindi byose bikomoka ku bigori bizosubira kwinjira mu gihugu kuva kuri uyu wa kabiri rero gushika mu kingo cy'amezi atandatu. Uko niko umunyamabanga ntayegagezwa mu bushikiranganji bw'ubudandaji Jeremy Banigwaninzigo yabisiguriye abamenyeshamakuru mu kanya gaheze mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru Venice. Reka tumwumvisha abariko baratwumviriza.
Ubushikiranganji bw'ubudandaji bwo gutwara abantu n'ibintu, amahinguriro n'ingenzi, buramenyesheje abakwizatunga n'abafungura ifu y'ibigori ko ibonekeza muri ino minsi yinjira ku bwinshi y'intete n'ifu y'ibigori bitameze neza ku buryo byoshobora kugira ingaruka atari nziza ku magara y'abatwihereje kubera ko umwimbo w'ibigori wabonetse ku byinshi muri kino gihe cy'umwaka w'uburimyi a mushikiranganzi bw'ubudandaji buramenyesheje abagwifatunga ko bibujijwe kurangura mu mahanga no kwinjiza mu Burundi intete n'ifu y'ibigori mu kiringo cy'amezi atandatu guhera igenekerezo rya munani z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe.
Uburundi buri mu muryango w'ibihugu by'uburasirazuba yashiye muri ibyo bihugu ubu haravugwa umusaruro munini w'ibigori icyo cyemezo nabo kirabareba.
Venise, Uburundi buri mu muryango wa Afrika y'ubuseruko umuryango urimo ibihugu bitandatu ukaba ufise amategeko awugenga agerekeye cyane cyane guhanahana ibidandazwa byose bya biribwa n'ibindi atankomanzi atamakore n'amatagisi birinze kuriha ubu rero nkuko warubariye icyo kibazo bamenyesha makuru bakibajije umunyamabanga ntegereza umushikiranganje bw'ubudandaji akaba yaseguye ko ari ingingo ngo ntabanduka kandi ari ingingo yise special ingingo gihariye kuvuga ko ije muri kino kiringa ariko ishobora no guhonyanga ayo mategeko ariko akaba yavuze ko ari mu ntumbero y'umutekano no gukingira abanyagihugu b'u Burundi arico gituma rero iyo ngingo yafashwe no kuvuga ko nibigore cyangwa ifu iriko irava muri kino gihe mu bihugu bitandukanye bihana urubibe n'u Burundi itazokwinjira mu Burundi twokwibutsa ko muri no mujyango wa Afrika y'ubuseruko kino gihe ari gihe ibigore byeze ari byinshi biraboneka cyane cyane nko mu Rwanda, muri Tanzania, mu Buganda no muri Kenya. Ibyo bihugu mbere bikaba bisanzwe byimbura ibigori byinshi ku buryo bisagurira n'amasoko yo hanze. Abagwiza tonga bo mu Burundi rero bakaba bari bamaze igihe baja kurangura muri ibyo bihugu bitandukanye, ariko rero ubwo bushikiranganje bukaba bwavuze yuko ibigori ngo bimaze kwinjira mu minsi iheze ngo basanze harimo ngo ubumara bushobora kubangamira amagara y'abanyagihugu.
Mbese Uburundi buna umusaruro uhagije w'ibigori ku buryo iki cyemezo kitazagira ingaruka ku baturage
kwihaza mu biribwa ubwo bushikiranganje bw'ubudandaji bwasiguye yuko muri kino gihe ngo Uburundi nabwo bwimbuye ngo ibigori byinshi kandi ngo habonetse umwimbu mwiza hirya no hino mu gihugu. Ariko rero tukaba twokwibutsa yuko muri kino gihe leta y'Uburundi yaheruka gufata ingingo yo gufata mu minwe igitegwa cy'ibigori yari yasiguye yuko ko abanyagihugu batazosubira kwishorera uko bashatse ku isoko ibigori cyangwa ifu y'ibigori, ahubwo ko leta izogura umwimbo w'ibigori w'abanyagihugu hanyuma mu gihe cyo guteragira ibigori leta igahezi kazobiha abanyagihugu. No bushikiranganje bw'uburimyi bwabiseguye mu minsi heze bwavuze yuko ngo bwamaze kubona yuko abanyagihugu iyo bimbuye ibigori babisesagura bakabitwara ku isoko abagwiza tunga bakabibagurira ku mafaranga make nabo bakabishora hanze hanyuma abanyagihugu ngo bagasigara bakenye. Ariyo mpamvu ubwo bushikiranganje bw'uburimyi bwari bwavuze yuko leta igiye kugura ibigori byose. Uyu munsi mbere bushikiranganje bw'ubudandaji n'amahinguriro Veniste bwabigarutse ko bunavuga yuko bugiye gukwiragira mu gihugu cyose bugura umwimbo wose w'ibigori mu banyagihugu kandi ngo bukawugura ku giciro cyiza ku buryo rero yijeje yuko abahora bajya ifu y'ibigori canke ibigori intete z'ibigori batazobura icyo barya.
Pierre Claver niyo nkuru ndagushimye cyane ukomeze utohoze iyo nkuru turayigarukaho mu makuru yacu ataha.
Urakoze nawe Venice reka tubananye tuyitunganya turaja kwishikiriza makuru yacu yo hanyuma nkuko bivuze.
Tukiri mu Burundi ishyirahamwe Compassion de la Femme Africaine CFA riravuga ko hamaze guterwa intambwe igaragara mu guteza imbere abari n'abategarugori. Umuyobozi wa CFA Ingenieur Penta Yahimana biganiriye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Mu Burundi by'ukuri urazi ikibazo umukenyezi afite ubu turashima aho bigeze kuko nk'akarorero mu bashinga amateka ibikemerera 30 n'abakenyezi bakemeza amateka ibikemerera 40 n'abakenyezi muri guverinoma mu bashikiranganji bashikiranganji 15 dufite batanu n'abakenyezi. Ni ukuvuga hari intambwe tugeze ko ibyo tukabishimira leta yacu tugashimira n'icubahiro umukuru w'igihugu General Evariste Ndayishimiye kuko urabona ko by'ukuri umukenyezi urazi ikibanza ariko arahabwa ubu biri ku ntambwe y'ukuri twavuga yuko ishimishije ugereranije no mu myaka yahera kare ni washobora kubona umukenyezi ashobora gufata ijambo washobora kubona umukenyezi yiyungunganya muri ibi hari bisata bimwe bimwe atashobora kwiga hari ibyo atashobora gukora kuko byagaragara kumengara kumiriwe ariko z'ukuri turashima ku ntambwe bigeze ko kandi z'ukuri rero tukanabishimira leta yacu kuko nk'uko bivugwa ko agiye kandi abibeta nk'uzi urabona ko ibintu byeyi kandi z'ukuri kibanje umukenyezi afite ubu turabishimaho bigeze
ibintu mubona ko bitarashika ku rugero mwifuza ku bijyanye n'agateka k'umufasoni ku bijyanye n'uburenganzira bw'umufasoni ni nk'ibihe ibintu mwibaza ko byoba bigikenewe kunabuka
murakoze cyane nk'uko navuze ati ntambwe ishimishije turifuza yuko ibyo kongererezwa kuko ugerageje kuraba hari nk'amwe hamwe usanga umukenyezi agenda arakumirwa gato bagifite amakenga bavuga ati ibi nitwo biri umukenyezi nk'ubuzi ntiyo bukora kubera bizo kwibaruka ngo hari amezi icyenda witeze ko atazokora akazi ariko nk'uko by'ukuri ikivugo dufite umwaka kivuga ngo ubukerebutsi bw'abakenyezi cyo ku giterambere kuri bose ni ukuvuga ubukerebutsi bwacu by'ukuri turakeneye yuko bugaragaza bakabona ko by'ukuri buri mukenyezi arashoboye kandi n'ibyo arashoboye ariko rero bwa bukerebutsi bwacu turakeneye yuko rero tujya ku kivi abakenyezi dushyire ko dukore tubereke ko by'ukuri dushoboye na hahandi bavuga ati oya aha twubakumira bihere biveho nyiricyubahiro yaravuze ati ubu tugezaho yuko yaba umukenyezi yaba umugabo amahirwe aba amwe ni ukuvuga ubukerebutsi bw'umuntu nibwo buzomuranga ndetse bukamuha kuronka inyishyurizo icyo twanagiga atari ibi bice twiyumvira ngo 50 cyangwa 40 oya ahubwo bikarushiriza bivanye n'ubukerebutsi tugenda turerekana by'ukuri yuko dushoboye
rigome ku byerekeye naho umukenyezi muri rusange mu Burundi haba mu babirimizi mu bakenyezi eka baruguru canke ahandi hose uburenganzira bafise bungana iki mu miryango zifashe gute hari ikintu mubona gikwiye kunagurwa
nk'uko twavuze ati hariho intambwe ugerageje kureba no mu bakenyezi b'irimizi ubu urashobora gusanga abakenyezi b'irimizi bagiye mu makoperative bakajya hamwe bakiyungunganya ubu turabona hirya no hino abakenyezi bahabwa ijambo abakuru b'imitumba ugasanga n'abakenyezi hirya no hino ugasanga bajya twita ngo abaminisitiri ugasanga harimo abakenyezi ugasanga umwirimizi barafite koperative yo kurima ibiraya kurima ibijumbu bitera ibitoki hirya no hino ugasanga harimo kwiyungunganya hagati y'abakenyezi urabona ko umukenyezi ubu ari ko arava mu kinyegero akajya ahabona ariko rero nk'uko muvuze ati icyo nagurwa ugiye kuraba muri aba bakenyezi b'irimizi hariho bamwe bamugisanga bagiye cyo ugasanga bubakanye bararikahura ugasanga bamwe si bose ariko bashobora kubona bamwe bataragira ahantu ngo batahure yuko umukenyezi nawe burya arafite akamaro akumva umenga agiye yoba ashaka kumurengera oya ariko ugasanga ari abakenyezi batarabitangura nabo bo turifuza yuko babitangura ahubwo bakadushyigikira kuko burya twebwe nk'ishyirahamwe rikristo ijambo ry'imana riratubwira ngo burya umukenyezi akwiye kuba igitsibo cy'umugabo wiwe ariko kandi n'umugabo nawe aragaruka agakingira umukenyezi wiwe ni ukuvuga abagabo bakifuza kudushyigikira bakadushyigikira bakadutera intege bakabona by'ukuri yuko ibyo two turakora kuko burya batagiye baradutera intege twocika intege kuko nibo mu bisanzwe tunavuga ko ni protection ariko natwe n'abakenyezi tukagaruka ntitwibagire yuko turi bari na rugo inshingano zacu tuza kuzikora kuko ijambo ry'imana ridusaba tukubaha abagabo bacu tukababera igitsibo mu mutwe hama nabo bakagaruka bakadukunda bakadushyigikira kugira ngo nabwo bukerebutsi bwacu bugaragarire bose
Ingénieur Penta Yahimana Muyobozi w'ishyirahamwe Compassion de la Femme Africaine yavuganaga na Frédéric Nkundikije
Washington ijwi rya Amerika
hanze ya karere k'ibiyaga bigari muri leta zunze ubumwe za Amerika Perezida Joe Biden yategetse ibigo bya leta gufata ingamba zihamye ziteza imbere mu kugira uruhare mu matora yabisabye mu gihe abadepite nabo bahamagarira abantu gutora mu gihugu hose inkuru yateguwe n'umunyamakuru ijwi rya Amerika Ken Bredemeyer muragezwaho na Tim Harris Ishimwe
Perezida Biden yatangaje iyo ngingo ku cyumweru aho yasabaga ibigo bya leta kwagura aho abatorera gandikishiriza anasaba kandi abayobozi b'ibyo bigo guha umunsi w'ikiruhuko abamiliyoni y'abakozi babikoreramo kugira ngo nabo babone uko batora kimwe n'abakoranabushake. Perezida Joe Biden kandi yanasinye itegeko ryo ku isabukuru ya 56 yo ku munsi witiriwe Bloody Sunday igikorwa abantu bahataniraga uburenganzira bw'ikiremwamuntu bagera kuri 600 bakwitiwemo n'aba polisi bo muri leta ya Alabama ahagana mu mwaka w'igihumbi 1965 niho basabaga uburenganzira bwo gutora mu mujyi wa Selma mu muhango wo gusangira amafunguro ya mu gitondo ya Martin and Coretta King Unit Breakfast yabereye mu ishuri rikuru ryitwa Wells Community College. Perezida Biden yavuze ko umuntu wese wemerewe gutora agomba kubikora nta nkomyi kandi ijwi rye rikabarwa, yongeyeho ko iyo ufite igitekerezo cyiza kitagomba guhishwa. Ibi byabaye nyuma y'icyumweru kimwe inteko nshingamategeko iyobowe n'ubwiganze bw'ishyaka ry'abademokrati bemeje umushinga uzajya ugenga amatora muri leta zose z'Amerika uko ari 50. Umwaka ushize ubw'icyorezo cya virusi ya korona cyibasiraga igihugu byatumye amaleta menshi ashyiraho itegeko ryo gutora imbere y'itariki ya 3 Ugushyingo umunsi usanzwe uberaho amatora. Nyuma gato ariko yuko Joe Biden atsinze amatora, abadepite bo mu ishyaka ry'abarepublikani muri za leta Perezida Biden yatsinzemo barimo gushaka gushyiraho amategeko ashobora kuzabangamira amatora ataha, harimo irikumira gutora ku minsi y'ibyumweru bibanziriza umunsi nyirizina wo gutora. Abagize inteko ishinga amategeko bamaze kwemeza umushinga w'itegeko ushobora kunyuranya na gahunda yari isanzweho aho bashaka ko abiyandikishiza gutora bajya babikora hakoreshejwe ikoranabuhanga rya mudasobwa. Ubusanzwe kwiyandikisha byasabaga indangamuntu cyangwa uruhushya rwo gutwara imodoka. Ubu gutora mbere bizajya bikorwa byibuze iminsi 15 mbere y'umunsi nyirizina w'itora. Komisiyo zigenga zo mu matora zitashyizweho n'abadepite ho amabwiriza ashobora kuzarinda uruhande rumwe cyangwa urundi gukora ibintu biri mu nyungu zarwo. Amazina kandi y'abatanga imfashanyo nayo akwiye kujya atangazwa kimwe nk'uko abakandida biyamamariza umwanya wa perezida bakwiye kuzajya bavuga imitungo yabo irimo n'uko bagiye bishyura imisoro. Perezida wacyuye igihe Donald Trump we ntiyigeze abitangaza kandi yari yarabyemeye.
Uyu ni umwanya w'ibyaranze uno munsi mu mateka na Venuste Ishimimana.
Ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa gatatu muri 2015 nibwo Perezida Barack Obama yashyize umukono ku cyemezo kivuga ko igihugu cya Venezuela kibangamiye umutekano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo cyemezo kandi cyari gikubiyemo amazina y'abategetsi 7 ba Venezuela bo mu rwego rwo hejuru kubera ko uburenganzira bwa kiremwamuntu butubahirizwaga uko bikwiye muri icyo gihugu nk'uko bigaragarira mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'ingoro ya Perezida wa Amerika White House. Iryo tangazo kandi ryavugaga ko icyemezo Perezida Barack Obama yagifashe abitewe n'uko hari igihugu cyo muri Amerika ya Majyepfo cyagaragaje ko kibangamiye ku buryo budasanzwe umutekano na politiki mpuzamahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo gihe Perezida wa Venezuela Nicolas Maduro yari amaze gutuma mu gihugu cyose haba imyigaragambyo ikomeye ye kubera gufunga abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Yaramaze kandi gutangaza ko yafashe mpiri abanyamerika barimo umupilote w'indege avuga ko bari mu bikorwa by'ubutasi. Anongeraho ko abaturage ba Amerika bashaka gusura Venezuela bagomba gusaba impushya visa zo kwinjira mu gihugu.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mbere yo gusoza aya makuru mbibutse ingingo nkuru zari ziyagize mu Rwanda. Umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge i Kigali yasubitse urubanza rw'abagabo batatu baregwa muri dosiye yo gushaka gutorotsa umuhanzi nyakwigendera Kizito Mihigo. Ubwanditsi bw'urukiko bwabwiye Ijwi ry'Amerika ko abakozi b'urukiko bose bagomba kubanza kujya kwikingiza icyorezo COVID-19. Ijwi ry'Amerika yabonye amakuru ku birego
ba kuri chungu muri rubanza inkuru murayishanga ku rubuga rwacu rwa internet kuri wa eshatu akademo habi atuze wa akademo kama naho mu Burundi ministeri y'ubucuruzi yafashe icyemezo cyo guhagarika yinjira ry'ibigori n'ifu yabyo mu gihugu ku mpamvu zo kurinda ubuzima bw'abanyagihugu hamwe na mukubil ya baro umfasha kubagezaho aya makuru uburi munsi ndifurije kugira umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.